mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri saa 18 muri 10 na Jewe Diane na Hazindongo ibiganiro n'amakuru vyino mwanya.
Ivyamwa hano mu gihugu cyacu ntabwo biboneka ku rugero rukwiye kuko usanga hariho amezi bishobye kuboneka n'amezi dashoboye kuboneka.
Twe dukoresha mu gukora ingwa tubikura amahanga tubikura muri Kenya cyangwa mu Bushinwa umva ko cyadukenera amafaranga gaciro. Kibazo ntikiboneka na kuyarondera masoko yandi basanga bitworoheye basanga razimbye gose.
Aba ni abanyamahinguriro bo mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko kubura ivyo bahingura mu bintu n'amahera y'agaciro bituma ico gisata c'amahinguriro kidatera imbere nko mu bindi bihugu turabigaruka ko handi hato. Ariko nabanza nkababwira muri make ko muri Zimbabwe bakandida 23 harimo n'umukuru w'igihugu Emmerson Mnangagwa haribo amaze kumenyekana ko bazohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'indwi n'uno mwaka. Emmerson Mnangagwa hazera amaze gutumira abarorerezi bo mu bihugu by'uburengero bw'isi hamwe n'ibihugu bihurikiye mu ishamwe Commonwealth gukurikirana ayo matora. Hari haheze imyaka igera kuri 10 Zimbabwe itunganya amatora atandorerezi. Emmerson Mnangagwa w'imyaka 75 uwo mugambwe uri ku butegetsi za NUPF hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 40 uwo mugambwe MDC nibo babonwa ko amahigwe yo kuzoronka amajwi menshi amatora yo mu kwindwi. Hazoba aya matora ya mbere abaye atarimo Robert Mugabe yahoze arongoye Zimbabwe kuva ku mukiringo c'imyaka 37. Mugimyerekana yo badashigikiye ko abavyeyi binje ku butaka bwa Amerika bidaciye mu mategeko busubizwa iyo baje bava bana akaba ari bo bahabwa ivyangombwa vyo kuba muri Amerika bibandanya. Abashinga amateka w'umugambwe w'abarepublikane bariko bategura itegeko rihagarika gutandukanya imiryango. Iyo nteguro y'itegeko yateguwe n'umukuru n'amashinga amateka ya Amerika Paul Ryan itegekanya ko abana binjira baciye ku mbibe n'abavyeyi basubizwa abavyeyi babo bakagumana aho bazoba bapfungiwe. Ryan yavuze ko adashigikiye kena gato gutandukanya imiryango itagira ivyangombwa ku mbe za Amerika. Aho ni mu gihe ubutegetsi bwa Leta Zunze za Amerika butegekanya kongera kugurura amahema yo kwakira abana ababimukira batandukanijwe n'abavyeyi. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru ihiganwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru ku isi kigeze ku munsi wacu wa kabiri. Mu masaha ari imbere Misiri iza gutana mu mitwe na Uruguay, mu Maroc nayo ikine na Iran, mu gihe Portugal iza guhura na Espagne. Ku munsi w'ejo muribuka ko Burusiya bwakiriye izo nkino bwirahiye Arabia Saudite ibitsindo 5-0 mu rukino rwa mbere rwuguruye iryo higanwa. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaritabiriye ibirori byo kugurura iryo higanwa i Moscow muri stade yakira abantu 180,000. Uzotahukana igikombe azomenyekana itariki ya 15 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka umunsi izo nkino zizosozeregwako. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice 3 mu Burundi naho ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41 aho ni mu gitondo. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa com akaburungu com radio yacu vewa akaburungu com na Facebook vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kuno wa gatanu w'abayisilamu bo mu Rwanda no mu Burundi bifatikanije nabo ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru urangiza ukwezi gutagatifu kwa Ramadan kw'amapfungo mu ryango w'abayisilamu mu Burundi bemeza ko muri ico kiringo basavye amahoro mu gihugu no gufashanya hagati y'abarundi. Sheikh Sadiq Kajandi asaba abayisilamu kutaca baja mu ngeso mbi ngo kubera ukwezi kw'amapfungo guheze. Inkuru tuza kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko ijwi rya Amerika tube turifuriza irayidi nziza abayisilamu mwese muri ko muratwumva aho muri. Kuva ku munsi wa kane mu Burundi hariko harabera ihuriro hayanishwa ry'amahinguriro ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko rivyesuguru warongoye ishamwe ry'amahinguriro mu Burundi yemeza ko iryo huriro rizofasha kumenyekanisha ibihingurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kwino nkuru turabibaza mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Kuba igihugu cy'u Burundi kidafise umuhora kwiba hari bica bituma amafaranga y'ukunguruza ibikoresho by'amahinguriro abumurengera kuburi muyaga nkuba ukwiye utuma hashingwa amahinguriro akomeye mu gihugu ni zimwe mu ntambamye zituma igisata cy'amahinguriro mu gihugu cy'u Burundi kidatera imbere nk'uko byashikirijwe na Olivier Suguru arongoye ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi. Iryo naryo akaba ariryo ryatunganije ihuriro hayanishwa ry'amahinguriro mu karere ka Afurika y'ubuseruko ririko ribera mu gihugu cy'u Burundi. Suguru yemeje ko iryo huriro rizotuma hamenyekana ibihingurwa mu Burundi no mu karere mbere abanyamahinguriro n'amashyirahamwe akorera muri icyo gisata bakungurana ubumenyi.
Amasosiyete asanzwe ahingura ibyo byimburwa bishobora kumenyekanisha cyane ku isoko ry'u Burundi no ku isoko ry'akarere dusangiye k'Afurika, Afurika ya Afurika d'Est. Hanyuma bizotuma kandi dushobora kuja hamwe kugira ngo tutange dukorana imirimo isa n'iyi mu karere. Nabo nyene dushobora guhura tukavugana kunguranya ubumenyi bizonatuma n'abandi basanzwe bafite ibyo bahingura mugabo badakurikije amategeko bimwe twita ama norme. Nabo nyene tubafasha kugira ngo babone uko yaba bakora neza boshobora gushobora gushika kuri urugero amashyirahamwe yacu maze gushikako.
Bamwe mu banyamahinguriro bo mu Burundi bavuganye n'ijwi rya Amerika barashima iryo huriro kuko rizotuma ibyabo bimenyekana. Baba bahingura ivyuma n'amabati, abahingurira imito biva mu vyamwa n'abahingura ingwa bose bemeje ko bafise ikibazo co kuronka ivyo bahinguramwe ibintu matière première mu rurimi rw'igifaransa hamwe n'amafaranga y'agaciro.
Ntivyoroshye kubera matière première n'ubu iracava hanze igihugu. Ni kuvuga tuvye importa hanze tukazana mu gihugu hanyuma twaduze ama machine de transformation ama machine ahinyanyura ni kuvuga ama triple mire nko kuvyerekeye amabati tu importa le rolo ibyo bita ama koi hanyuma tukaza tu transforma mu migongo na madecoupage kuburyo umuntu ashaka kubaka inzu akayisakara akoresheje ibati y'ibipimo yifuza.
Ivyamwa hano mu gihugu cyacu ntabwo biboneka ku rugero rukwiye kuko usanga hariho amezi bishobye kuboneka n'amezi cyane cyane mu gihe cy'iki usanga ivyamwe bidashoboye kuboneka. Ariko rero turagerageza tukiyungunganya muri byo bikiba bibonetse tugahingura ibyo nyene. Naco gituma hari hakwiye kuronigwa uburyo bw'ingene umwimbo utezwe imbere kuburyo n'abarimyi bashobora kwigishwa kuburyo hashobora kwama habonetse ivyamwe ari byo matériel premier dushobora gukoresha mu gihe cyose cy'umwaka murakoze.
Ivyo dukoresha mu gukora ingwa tubikura amahanga tubikura muri Kenya cyangwa mu Bushinwa umva ko dukenera amadevize amafaranga agaciro. Kibazo ntikiboneka na kuyarondera masoko yandi basanga bitworoheye basanga arazimbye gose.
Kiretse amahinguriro yo mu gihugu cy'u Burundi muri iryo huriro hayanishwa haratumiwe n'amahinguriro eka n'amashyirahamwe yo mu karere. Sony Technical Services ni rimwe mu mashyirahamwe yo mu gihugu cya Kenya gitavye iryo huriro. Joshua Nyarunda yaserukiye iryo shyirahamwe rikora ivy'ukubaka inyubako zitandukanye harimo n'ivy'amahinguriro yemeje ko iryo huriro rifise akamaro kanini haba kuri iryo shyirahamwe eka mbere no ku gihugu cy'u Burundi.
Sasa tunakuja huku ili tupatane na wawekezaji na serikali zetu.
Joshua Nyarunda ati twaje ngaha kugira tubonane n'abanyamitahe batandukanye n'indongozi kugira tuvugane ingene twokubaka amazu n'amahinguriro atandukanye. Abanyamitahe b'Abarundi baduhaye akazi tuzoca twubaka hanyuma dutanga akazi ku Barundi tuzoriha n'ikori ikigega cy'igihugu kibomboke mbere dufashe n'abanyeshuri b'Abarundi kwimenyereza kugira baronke ubumenyi batari bafise mu bijanye n'ukubaka inyubako zihambaye.
Na wapate yale wasio waweza kuyapata bila sisi huko kwa ile mpango tunaita internship.
Mugihe hari hatumiwe amashyirahamwe n'amahinguriro mu karere hakaba hari hamaze kwitaba make urongoye runani rw'amahinguriro mu Burundi yemeje ko abava mu karere bashobora gushika umwanya uwo ari wo wose narija igihuriro rifise ikiringo rizomara iminsi ine kuko ubutumire bwabajikiye butevye kongorane y'amahinguriro ari mu Burundi zituma afata ikibanza cyanyuma mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Umuyobozi ajejwe iby'amahinguriro mu bushikiranganje bw'ubudandaje amahinguriro n'ingenzi yemeje ko hari ibiriko birakogwa kugira ico kibanza gihinduke. Abajije ku kibazo cy'amafaranga y'agaciro, Desumas Habyarimana yasabye abayakenera kugira abaje kurangura kwimenyekanisha mbere bakaja hamwe kuko ngo akenerwa na byinshi mu gihugu.
Abakeneye imaya y'agaciro kuja kurangura ibyo bakoresha hanze yuko baje hamwe bakandika hanyuma bakashobora kwegera kirya gisate gishobora kubafasha hanyuma rero bagaheza bakabatunganiriza kuko murazi yuko mera gaciro y'u Burundi arondegwa na byinshi z'amahinguriro gusa arondegwa n'imiti arondegwa n'ibitoro n'ibindi byose nkenerwa mu gihugu kugira ngo ubuzima bwanyu bushobore kwiyongera.
Mu gihugu cy'u Burundi hari amahinguriro 60 azwi n'amategeko. Aya mahinguriro agatanga intererano irenga ibice 9 ku mwaka ku rugero rw'umwimbu mu gihugu ico bita PIB. Ihangiro akaba ari uko mu mwaka wa 2025 ico gisata kizoshikana ibice 15 mu ntererano y'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana rakenuye tuvi Bujumbura ce dukubitira hagati mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara ya Ruyigi commune Butaganzwa kwishure shingiro rya Muriza aha bigica abakora ibikorwa bibayabaye kuva kuwa mbere mu kurindira ko bahagarika akazi kose ku munsi wa mbere w'indwi iza. Intandaro basaba ababijeje ko bokunguruza umwe mu bigisha bagiriza uburozi aho bamwagiriza ko amaze kuroga bigisha bane bagenzi we abandi batandatu nabo ngo bakaba bo bari ku rutonde rw'abazobakurikira. Ibindi turabaza umumenyesha makuru juge Amerika mu Ruyigi, Fidel d'Antoine Nsabimana.
Intandaro yo guhagarika ivyigwa ituruka ku bwoba bafise bwo kurogwa na mugenzi wabo yigisha kuri iryo shuri shingiro rya Muriza, Nderagakura Pelagia. Bamwe mu yigisha bakora kuri iryo shuri baremeza ko Nderagakura Pelagia ari umurozi, aho bavuga ko yamayagira abantu wahora amufasha guhisha ivyo akora.
Ngo jewe shaho ngo uhora nk'umuti wo kwiyeza, ariko ayagira abandi yarahunze ahungira i Rwanda. Nico gituma ivyo nkora ubu biriko biramenyekana. Ati none ukora ibiki? Ati jewe nije nishe mu kantorogo jamari Bahayimana Space, nije we nishe mu kayupfinari Ganda yitwa Ntakaruta Imana Beninye. Ati na mama Robert uwo muntu aciye amubaza ati mbe none abo bantu mupfiki ngo je mu bisanzwe ngo ndanka abanyabururi ngo ko papa ngo yavye bururi ngo baramwomboye
horwa vye. Beatrice umwigisha wa nyuma aherutse gupfa kuri iryo shuri yapfuye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, nawe nyene yagirizwa Nderagakura Peradi
niho yagishikiriza ku ishure ati umuwo mukorege aza arabaza ivyanje arondera iki. Mu nyuma horwa vye Beatrice arasubiye yaragwara Peradi yaciye ahaguruka mubwira ngo nimba aja kuraguza mu bapfumu ngo ahubwo ngo nagende yikuza amabuye amurimwo haheze nka desomene na cyayitaba Imana.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya koko nimba bo kwemeza ko abo bapfuye batoba bazizwa karago, ariko abo bigisha bo bavuga ko bapfuye bari baburiwe na nyene kubaroga.
Uwo Bedi intondoro ko yiwe kwarayibonye bahuriye mu ibarabara bashwanye, uwo Bedi yamukubise ikofi yamuteye umugere acamubwira ati uranteye umugere tuzokorana. Acarivuga amazina ababwira abantu ngaho mu isoko ati ntawe nkora mu gahanga ngo agenda atabonye inyishu. Beatrice Horugavye yamubwiye ati uratunze mugayo matungo yawe tuzoyarya twaciye tubibona. Hari n'abakorege ngaha uwe Donasiano bavuze ni yari perezida wa Sejenga komite shingwashure harimo barashwanira ahantu mu kabare amukubita ikofe yamubwiye ati iryo kofe ntirizokwijana.
Usivye abo bapfuye ngo bariho n'urutonde rw'abandi batandatu bimirije gushikayo.
Izo ntonde zirahari, hari uwitwa Ntakarutimana Donasiano, hakaba uwitwa Kamaliza Mireye, Nzeyimana Eliana, Ntakarutimana Emeline, Harerimana Polius, Hakizimana Leonard. Abo bantu batandatu bose bari ku rutonde kandi yiteze ko abo batazocana waka umwanya wale wose ashobora kubakorerako kandi atakintu na kimwe bapfa.
Ubwo bwo bafite abigisha nibwo bwatumye ibikorwa bihungabana kuri iryo shuri kuko badashaka kubona canke guhura na Pelagia Nderagakura gutinya ko yo baroga. Ndayikeza Aster umuyobozi w'ishure shingiro rya Muriza aremeza ko ibikorwa byahungabanye kuri iryo shuri.
Baruzuye ubwoba bwinshi cyane bigatuma n'akazi batagakora, aho usanga kenshi batari mu ishure, usanga bari mu biyago vyabo, umuntu abegereye agasanga bariko bavugana ibijanye nubwo bwoba nyene bufatiye ku kuntu batinya umwigisha Pelagia Nderagakura aho ari we yagirizwa yuko yoba ari hejuru y'urupfu rw'umwe mu bakozi bahora bakoranga Beatrice Horgavye
uwo muyobozi arashica asaba abigisha rongowe
jewe ndashobora gutahura ko kumbure kuba udatekanye mu mutima ari ntambami ariko kandi nkasura nkavuga nti ko turi mu mpera z'umwaka nibaje umutima menyo naho bigoye bitange bace mu ishure kugira ngo rako umwaka wusoze kwa neza nimba ari cyo basaba babandanye bagisaba bari mu ishure
kugira ngo amahoro aboneke kuri iryo shuri abigisha ndetse n'abaregwa basaba ko Pelagia Nderagakura yoronderwa handi hanaja gukorera akava muri komine ya Butaganzwa kubijyanye n'iryo yimugwa risabwa gasigaye Berna arongoye intara y'Indero yari uyigagira ati
twebwe kubijyanye nuko twomuhindura tukamukuraho nta burenganzira tubifitiye kuko hamaze kuba diploma nta z'amamitasiyo bikihari icyo dushoboye gusa nuko iyo ngorane ko tumaze kwimenya tuzobimenyesha umushikiranganji nawe zoheza amenye ingingo afata kuri uwo mwigisha yagirizwa ubwo burozi
Nderagakura Pelagia yagirizwa uburozi arahakana ivyo yagirizwa na bagenzi we akavuga ko ari urwango bamufitiye kubera atavuka muri iyo komine ya Butaganzwa ibutaganzwa mu ntara ya Ruyigi ni muse kubwa Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana, imituna karanga biko birafasha kwiyungunganya impunzi z'abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu Rwanda biga kuri kaminuza y'Iruhengeri ni mu karere ka Musanze. Mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana arabidusigurira.
Abanyeshuri 113 b'abarundi b'impunzi nibo biga mu ishuri kaminuza rya Ines Iruhengeri, 78 muri bo bakaba bavuye mikambi ya Mahama. Abanyeshuri kugira ntibibagira karanga kabo barashinze umugwi ndangakaranga Club Girubuntu w'imvyino z'ikirundi ingoma n'ivyese kugira bibafashe kwama hamwe mu vyiza no mu ngorane. Urongoye uwo mugwi aratumenyesha icatumye bashinga uwo mugwi.
Impamvu ya mbere nuko twaje kwiga tuvuye ahantu hatandukanye, tuvuye abamwe bavuye Mahama abandi bavuye Butare abandi bavuye Kigali, twifuza ko twogira ikintu kiduhuza tukaba hamwe tukaba ini tugafashanya mu bitandukanye. Ikindi cya kabiri twifuje nk'abarundi kugumana akaranga n'imico kama y'abarundi, ibyo rero bishoboka iyo abantu bari hamwe. Ikindi twashatse kubana n'abandi abo dusanze muri kaminuza mbere ndetse n'inyuma ya kaminuza kugira ngo tumenye twiyintegre muri societe tubane neza n'abandi. Baze bavuge bati abarundi babize hano twabanye neza bazohore batwibuka bame batuvuga neza.
Umwe mu banyeshuri bagize Club Girubuntu amenyesha ko bamaze kumenyekana mu Rwanda aho basanzwe baherereye bigatuma bahakura udufaranga tubafasha mu buzima bwabo bwa misi yose.
Udufaranga turashaka kuturonka nko ku bintu byerekeye mariage na ubugeni turonka amafaranga, kandi amafaranga akaza agakora ibikorwa byo muri twebwe nyine abarundi nko bintu byerekeye gufashanya nk'iyo umunyeshuri yagwaye kubera ko ari bikorwa umuntu ashobora gukora tugaterera umunyeshuri mugenzi wacu kugira ngo aronke imiti byihuse. Ikindi kintu naco muri cyo gihe muri krebe amafaranga naho tuyaronka aradufasha mu dukorwa dutandukanye kubera ko umuntu twebwe dusanzwe dukoze twama dukenera byinshi. Ariko muri krebe iyo twarose dufaranga umuntu ashaka kuronka agapantaro korogati no kuvuga twankenerwa twose turashaka kuturonka ku mafaranga twaciye.
Ibyo aba banyeshuri bakora ahi Musanze abo babana mu kigo cy'ishuri barabishima cyane bakavuga ko bamaze kungukira byinshi kuri bene wabo b'abarundi.
Ibikorwa bikorwa na Club Girubuntu bijyanye n'imico n'akaranga twebwe nk'abanyarwanda tubyungukiramo inyigisho zitandukanye nko mu makinamico badukinira haba harimo inyigisho zitwigisha twebwe nk'urubyiruko ndetse n'umuco muri rusange cyane cyane ko umuco wa Kirundi ujya gusa neza n'uw'ikinyarwanda. Batuvugiriza ingoma hano mu Rwanda nubwo zivuzwa ariko si cyane. Nk'abanyeshuri biga hano b'igitsina gabo babyumukemo inyigisho kuko bihuje nabo barabigisha ubu ngubu ababishatse bose bazi kuvuza ingoma. Nta nubwo ari njye gusa nabashima. Turabishimiye rero muri rusange kuko twungukemo ubumenyi butandukanye batwigishije kubana neza n'abandi ubu ngubu turabishimiye mu kigo cyacu.
abanyeshuri baracyafise ubukene bw'ibikoresho inkingoma z'ikirundi n'inyambaro z'abavyina nkuko babimenyesha bakizera ko ico kibazo kivuye mu nzira woteri ntambwe ikomeye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunze igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu iwanyu mu ntara aho dushatse batahiriza abanyu iyo bariga nino. Ni ikiganiro iwanyu mu ntara misi yose kwa gatandatu turabaha akanya ko gutasha no kubahuza n'abandi.
hit it, give me one night. If I say the right lines.
Wambere duse ku murongo akaba ari Pierre Claver. Pierre Claver ikaze ku ijugi America. Claver.
Yeah.
Ego uduzi je ko ntitse ko turakumva neza uherereye hehe? Duza ijwi Pierre Claver muhinga bw'ivyuma ko wambara ko atakumva batakumva no kuvuga ko nabandi batari ko barakumva.
Nerereye muri Uganda mu ntara ya Mubende mu kigo ya
Aho muri Uganda havugwa maki?
Uganda byavugwa n'ibyo gutwara abantu, abana babisha babashamaje.
Ugashaka gutasha agapia Claver? Claver, utwihanganire ntitse uduzi jwi ubundi ho nta na kimwe turiko turumva.
Nashaka gutasha. Awa nubo siwa tuye munara ya uwanja. Mekane kujara wala jakata mkuto mene jihanga. Nao mwuri sekite usi na wose mba yukurite mwuri 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 mwuri.
Urakoze na ugiru mwuri mizanga humuri Uganda.
Awa na umurakoze na ukujita mwuri.
Akarimbo ni Harukunu ka King James.
Kwerekana uwo nkunda ariko kuva wasa nawutazi ko nafashwe kangusasira urukundo
twese kandi na Leonce kundi murongo wa telefone. Leonce kaze ku ijugi Amerika na wewe
yewe
urakomeye Leonce
inda komeye bengai Tanzania
uri Tanzania majahe Leonce
ndi muhambi nyaruko.
Havugwa makinga ho nyarugusu.
Kuri muhati na pamaoro meza tani.
Yego ukabushaka gutasha abanze no musiga Leonce.
Abani kuza gutasha intuti n'abagenzi bari mu Burundi, abo ari muri Malawi n'abari muri America.
Bose ukabipfuriza iki?
Kabipfuriza Asata no kubitiramu idrisi
tindi idwa. Urakoze nawe tukwitwirize umunsi mwiza.
Ana mu murakoze. Nawasaho. Taga mwiza.
Ugira umunsi mwiza.
Nawasaho murakoze.
Ijugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Kwa minduye mushasha yeah, na mama rakukunda yeah, sinari nzi gukunda na mbere yukuza nagushidikanya
ndabona sose kandi nundi ari ku murongo wa telefone kaze ku jugi Amerika.
Nashaka gutasha abashikanje barongo imatana.
Urinde ukabuherereye he?
Ininduka Elias mwabandi Tanzania.
Uri muri Tanzania nawe Elias duga ku ijambo rero utasha.
Nashaka gutasha papa na mama wari imatana. Nashaka gutasha abashikanje barongo imatana. Magomba gutasha Arabo kugwaje ndayizesa twana ni Oliver Shari babashoferi bakorera Bujumbura Matana undakorera bu Matana Rumonge. Nibagiye n'abakozi ba radio y'Amerika.
Urakoze cyane gose wewe uhererehe neza na neza muri Tanzania.
Neza na neza nerere ikibondo.
Urakoze cyane ngaho ikibondo ugire umunsi mwiza. Hama abarundi bose n'amanyarwanda batwumva turakene ko muzamuraga ico muterere. Urakoze cyane gose. Nuko rero
undi
akaririmbo akanya karatujanya ariko ubutaha. Ugire umunsi mwiza ngaho muri Tanzania.
Namwe mbwiye mugire umunsi mwiza.
Mukanya kari imbere turahava duhana gahindukira ariko imbere yo gusezerana n'icuti bakunzi turatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri sanga mukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 turaza kwashikiza makuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho azakora makuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika muranigwe yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma twemi twifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu
Harukunu, 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 Harukunu,